nzamba
nzambira samirana
Turi kwa gatandatu igenekezo rya 18 rusama cyutsi namwe bagenzi mwashimye gukurikira radio nzamba gatika kawe ndabahe mwiriwe cyangwa mwaramutse bivaye naho muherereye iri ni rya sango ry'amakuru mu kirundi mushikizwa na Josephine Jotse Nkunzimana na yakabagizwe n'izingingo nkuru nkuru zikurikira. Umugabo azwi ku izina rya Irakoze Pacifique yarayagandaguwe akubiswe muri ijoro rya keye. Uwo mugabo akaba yaragiye kwiba inka ku mutumba Murambi muri komine Kibago ni mu ntara ya Makamba mu bumanuko bw'igihugu. Umuhari n'amahoro w'abigeme n'abakenyezi baharanira amahoro n'umutekano bariyamiriza itotezwa ririko rikorerwa umumenyeshamakuru Florent Irangabiye n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero aho bamwankiye kuja ku rutonde rw'abaserukira abanyororo bo mu ibohero rikuru rya Bubanza asanzwe afungiwemwo. Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari asaba umumenyeshamakuru Florent Irangabiye kudacika intege. Nayo mu kiganiro ku isoko cuno munsi tuza kugaruka ku bihano ishyirahamwe ry'umupira w'amaboko basketball FIBA yerutse gufatira ishyirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi FEBAVU biturutse yuko Burundi bwahunyanze amategeko aya n'ayandi ni mukanya.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha n'ikaze muri ano makuru. Tuyahereye mu gisata cy'umutekano hari umugabo azwi ku izina rya Irakoze Pacifique yarayagandaguwe akubiswe kuri uno wa gatanu na nyene rugo rwaho yaragiye kwiba inka ku mutumba wa Murambi muri komine Kibago mu ntara ya Makamba. Uwakekwa kuri ubwo busuma akaba yaciye acikana amaze gushikanwa n'inyamirama bikwivuriro ritoya ry'Ikibago n'inkuru ya Jambye Habarugira.
Nkuko amakuru ava ngaho ku mutumba wa Murambi abitumenyesha, uwo mugabo yarayitavye Imana azwi ku izina rya Irakoze Pacifique akavuga ku mutumba Murenge muri komine Makamba. Ayo makuru akavuga ko yagiye gucikana amaze gushikanwa ku ivuriro ry'Ikibago. Isoko ryacu ryaho ku mutumba wa Murambi itumenyesha ko yakubiswe na nyene ugo rugo rwari rugiye kwibwamwo inka azwi ku izina rya Ndikume. Nayo ivyo bikaba vyabaye kuri uwa gatanu mu bucago cagu. Abo bari bafatanije ubwo busuma nk'uko aya makuru abivuga ngo ntawashoboye kumenya iyo baciye bahungira. Inyamirama zimaze gushika kuri ugo rugo zaciye zijana uwikekwa ko icyaha ku ivuriro ry'Ikibago kugira ngo avugwe, ariko akaba yarinze acikana atacarashikiriza ku byo yari yikekwa ko. Aho Ikibago nyene haramaze iminsi hibonekeza ubusuma bukogwa mu ngo no mu mazu bitungwa akaba ari byo bibangamiwe. Imitumba ya Mbizi, Murambi na Kibago akaba ariyo ibangamiwe kurusha iyindi. Isoko ryacu rivuga ko ibitungwa vyibwa ijama kugurishwa mu gihugu kibanyi cha Tanzania, kuko hari n'ibitungwa vyibwa muri ico gihugu bikaza kugurishwa muri komine Kibago kubera gashavu abanyagihugu benshi bahisemwo kwihanira. Twamesha ko ikiziga cuwo yarayagandaguwe gushika ubu kikiri mu buruhukiro bw'ivuriro rya Kibago, abiwabo bakaba n'ubu batarashobora kumenyekana.
Ano makuru tuyabandanyirize mu gisata kijene n'agatsika kazi na muntu itotezwa Florian Irangabiye ariko arakorerwa n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero ntiritegerezwa kumuca intege ku neza akorera abandi banyororo. Uwo n'umuhari n'amahoro w'abakenyezi abigeme baharanira amahoro n'umutekano wiyamiriza ingendo y'ubwo buyobozi ko bwankiye uwo mumenyeshamakuru afungiwe ububanza guserukira abandi kandi ari mu burenganzira bwiwe. Marie Louise Baricako arongoye uwo muhari akaboneraho akajya ko gukeza inyifato y'uwahoze ari umuyobozi w'iryobohero we yubahutse kwemera Florent Irangabiye kwitoza kugeza naho abizira akirukanwa muri ayo mabanga. Kurikira Marie Louise Baricako.
Ibyakorewe umuyobozi w'ibohero rya Bubanza kubera yubahirije agateka kazi na muntu kumumenyesha makuru Florian Irangabiye apfungiwe muri iryo bohero byaramaramaje abo bose bazi kw'ibohero ari kibanza cyo gusubiza ku murongo no kubaka atari kibanza cy'agakengegwe niho nyangwa by'agateka kose kazi na muntu. Ivyo nivyo dusoma mu cemezo casohorewe ikampara mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icana na mirongo icana na gatandatu kuvyerekeye ingene bapfungwa muri Afrika. Ico cemezo cahuriweko n'amashirahamwe menshi arani lagateka kazi na muntu muri Afrika. Kandi carashigikiwe n'inzego zo hejuru z'umuryango w'ubumwe bwa Afrika harimo no Burundi. Gupfungwa sivumwe nkuko ajejwe amabohero mu Burundi bavyibaza. N'umwanya ubuhawe umupfungwa kugira yikosore. Mu kuvuga umwanya umufasha kwiyegeranya no gusubira kugira umutima n'inyifato by'umuntu akwije byose. Aho rero umupfungwa afise ibyo yize, afise impano canke ibyo yoba yarakozemwo byubaka. Ibyo ari byo byose yotegerezwa guhabwa uburyo bwo kubifashisha apfungiwe n'abandi bapfungwa bari kumwe. Aha twoshima cane inyifato urya mu buyobozi w'ibohero rya Bubanza yagize akemera gukurikiza amasezerano yemewe ku isi yose, hakurondera kunezereza abamutwara bahagarariye inabi kandi batazi iy'abandi bageze. Florian Irangabiye nta kindi azira atari intwaro y'amabohero mu Burundi itubakiye ku neza. Tuboneyeho mbere akakanya ngo tumutere intege azokwame agira neza ahari hose, agirire neza abo bapfunganywe, agirire neza ibohero arimwo, kuko ineza izokwama itsinda inabi. Florian Nareme, ibintu bizohinduka.
Tumi mate duce dukurikira ikiganiro ku isoko.
Inzamba.
Numwanya ukiganiro ku isoko, mu kiganiro cyo numunsi tugaruka ku bihano shiramwe muzama ku gujyu mupira w'amaboko basketball FIBA yeruse gufatira ishiramwe ry'umurukino rwa basketball mu Burundi FEBABU, kuko Burundi bwaho nyanza amategeko n'ingingo ngendegwa ko zishiramwe FIBA ku isoko mugishikizwa na Bonfils Niyongere.
Kwisoko. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Munama yakoranye kwa 2025 ndamukeza umwaka wa 2024 mwishira hamwe impuzo makongo y'urukino rwa basketball yafashe ingingo yo guhagarika ishiramwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi mu kiringo c'ukwezi guhera aho Burundi bwafatirwa ibihano vy'agateganyo hari kuwa 12 ndamukeza umwaka wa 2024. Muri ico gihano hiyongera ko amande angana n'ibihumbi 50 vy'amafaranga y'amasuwise, no kuvuga amafaranga arenga miliyoni 150 amafaranga y'amarundi. Ayo nayo asabwa kwishurwa mu kiringo kitarenze iminsi 30 kuva igihishira hamwe y'urukino rwa basketball mu Burundi bimenyeshejwe iyo ngingo. Ivyo bihano bikaba byafashwe inyuma yaho mwihiganwa rya bari ryabere mu gihugu cya Afrika y'Epfo, umugwi Dinamo wanse gukina wambaye imyambaro yanditse ko Visit Rwanda, igihugu gisanzwe gifashe mu mugongo iryo higanwa. None abarongoye FEBABU baba bakwicirwa ikihe mu makosa yakozwe, ni gihe gikwiye gukorwa kugira ukino rwa basketball mu Burundi rusubire kugira kanovera. Inyishu y'ivyo bibazo ni muri kino kiganiro ku isoko co kuri wa gatandatu turi kwigenekezo rya 18 Rusama umwaka wa 2024. Mukaba mugira mu gishikizo na Jean Bonfils Niyongere, ndabahaye n'ikaze. Ishiramwe mpuzo makungu ry'urukino rwa basketball FIBA ryamenyesheje ko ryafashe ibihano kuko hahonyanzwe ingingo za 9 z'amategeko agenga iryo shirahamwe, hamwe n'ingingo rimwe agakoni karambitse 10A na rimwe agakoni karambitse 21A y'amabwirizwa agenga FIBA. Mu ishirahamwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi bo bemeza ko bariko baritunganya kugira basohoke mu bihano bafatiwe. Mu kiganiro yahaye hadiwe isanganiro uramuswa FEBABU Claver Hacimana yamenyesheje ko bazokwikora ku basanzwe bafasha mu ihiganwa rya basketball mu Burundi kugira begeranye ihadabu ry'amande baciriwe ibihumbi bigera kuri 50 by'amafaranga y'amanyasuwise.
Mwarabonye ko ari bihano atari bito, ariko turavyo twabifiteze bihano si binini cyane, turabona neza ko tuzoshobora kubiva mu bitatu gose. Ubwa mbere tugiye kwegera abasanzwe badufasha mu abo twitari partenaire muri izi nkino dukora, turabe ko badufasha tukariha ayo mafaranga. Bwa kabiri tugiye usubiza abakinyi mu kibuga kugira ngo turabe na twebwe ko arisho tworonka kujyanye na Marose aho oneza dutanguye higanwa turabona neza ko tuzoba turiko dusana bari mu nzira yo kugakana icyizere haba hano canke hanze y'igihugu n'ubwa mbere bishikiye Federasiyo y'u Burundi kuva ibaho ni ibihano bitumye tugira ishano kwita experience turizeye neza ko bitazosubira kuko twarabonye cyane ko habaye kutavugana hagati y'abarongozi ba basketball bo ngaho i Burundi hamwe n'abo hanze turibaza yuko nitwagendera kuri ivyo byo kuganira na cyane cyane mu nyuma bitazosubira kuko
akana karirimbo kabantu benshi bigira marasta atarimbo akana karirimbo kabantu benshi abakizwa kandi ari njyanya kwirirwa wirukanga abantu barenza gahinga urusaku tujambo jambo
Blaise Bakonibe umwe mu Barundi bakurikirana ibibera mu Burundi biciye ku mbuga ngurukana bumenyi ahantu abategetsi bashaca bishiramwe ry'urukino rwa basketball mu Burundi kubahiriza amategeko yashizweho n'ishiramwe mpuzamakungu FIBA kugira birinde kuzosubira guhabwa ibihano nk'ivyo muri kazoza
kugira ngo ugo rwego rubandaye rutera imbere no kugarukana icizere muri FEBABU ivyo navyo bishobora gushoboka mu gihe ibikorwa vya FEBABU bikozwe mu muco ntangire hakareka kubaho ibyo dusanze twari tugize imisi tubona usanga habaho ibipfungu hanyuma kandi bashira imbere amategeko bayakurikize kuko asanzwe hari ayo muri FEBABU akaba nayo muri FIBA bakumviriza kandi n'ivyo abakunzi n'abakurikirana urwo rukino bavuga bakabona ko bimwe iyo bikenewe bashobora kubikorera ko harakwiye kandi kubaho gusanura nk'ibibuga bimwe bimwe usanga bisigaye bimeze nabi baraba ukuntu haboneka uburyo bwo gushobora kubinagura kugira ngo abana bamenyere urwo rukino ikindi novuga gikenewe no gushiraho ingufu zose zishoboka kugira ngo bigishe abamenyereza ingene bamenyereza hanyuma bagashiraho kandi n'inyigisho zikomeye ku barubitre ariko bisanzwe bihari ariko basubira bikomeze hanyuma hakabaho n'inyigisho za leadership na governance ingene abantu bayobora urwego rwa basket ndavuga FEBABU mu nzego zose guhera kuri president kuza kubajejwe ibintu bisati bitandukanye ubu bose bakaronka amaformation yingira ibyo bikorwa byokogwa kandi bakamenya n'ico bari ko barakora hakabamwo kumenya yuko atari no kuronka amafaranga menshi ahubwo ari kwitanga hanyuma ikindi no vuga ni ikintu kijanye n'ingene hashirwaho ibyo bita amasponsor n'amapartenariat avec aba privé karakwiye kubaho ingene baviga ngene ico kintu cokogwa kandi gigashigwa cyane imbere kuko nico kivamwo uburyo bushobora gufasha basket kikongera kandi kigafasha gushiramwo ingufu mu guteza imbere umukino no kuvuga uburyo bubonetse harabamwo kubaka ivyo bibuga harabamwo guhemba abakozi bakora muri ubwo muco gisata no guhemba abakinyi ivyo byose umuntu akaraba nkene byo tegurwa kuko ko dusanze tubibona harajamwo ibipfungu ugasanga hari n'uburyo butangwa umuntu batamenya niyo bwagi ariko iyo bishigwe mu mugaragaro hakabaho n'abantu babimenyereye bizobereye surtout ibyo bya marketing n'ibindi bashobora kubikoreramwo bakanabihembirwa bikenewe ariko kugira ngo ishoke sada gitezwe imbere kuko basket n'inkizini n'indi mikino yose ni gisata kishobora kuzana amafaranga atari make kuri abo bigenga baba bo mu Burundi baba mu mahanga
wala zose kumana idashikiye umugwi wa Dynamo vyazanye ituka kibi mu bakunze urukino rwa basketball mu Burundi vyatumye bamwe mu bagize komite ya FEBABU batanga imihoho harimo wahoza arongo ishira hamwe y'urukino rwa basketball mu Burundi Apotre Jean Paul Manirakiza inyuma yaho kwigerekeza rya kane rusama umwaka wa 2024 biciye mu ikoraniro rya bose ry'abagize FEBABU niho abagiye kurongora FEBABU bashasha bemezwa izo ngorane zose zabaye mu ishyirahamwe FEBABU zatumye bamwe mu bakinnyi bakomakomeye basezera urukino rwa basket mu Burundi baja kubandaniriza umupira wa basketball mu bihugu bibanyi n'u Burundi nano duce dusozerera ikiganiro ku isoko mwari ko mushikizwa na Jebo Office niyongere ndabahisango ku munsi wa gatandatu za na gahwana
cyari ikiganiro ku isoko
imbere yuko dusozera no makuru dukurikira ibyanditswe n'ibimenyesha makuru bitandukanye mu Burundi mu bishikirizwa na Eddie Claude Ninazwe.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ndabahaye ikaze mwese muri ano makuru yanditswe n'imenyesha makuru muri Nondwi. Tuyatangurire kubijanye n'amagara y'abantu akimenyesha makuru iwacu canditse ku ngwara ya korera yabaye ndanse mu kuri quartier Tenga ya zone Rubirizi muri komine Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura. Mu kiringo c'indwi zibiri abantu indwi harimo umwana baramaze guhitanwa na korera kuva kugenekerezo rya 11 gushika ku rya 14 za kuno kwezi kwa gatanu. Ivuriro ritoya rya Rubirizi iryakiriye abagwaye iyo ngwara ya 16, abo bose bakaba ari abo ku musozi Gahwama. Ayo makuru aremezwa n'abarongoye iryo vuriro mugabo ntaco bashaka kubivuga ko abanyagihugu bakavuga ko iyo ngwara yoba iva kukubura amazi meza kuko banywa amazi bavomye mu nzuzi za Karombo na Gikoma. SOS Media nacho canditse ku myuzurira yabaye mu ntara ya Bujumbura yatumye imiryango itatana. Iyo miryango yari isanzwe iba ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika cyane cyane mu makarti ya Kibenga na Kajaga kwibarabara bise irya Gatumba. Barumowe n'imyuzurira, bamwe baja gusaba indaro mu bagenzi, abandi baja gupanga ayandi mazu. Abo bose baridoga, bamwe bakavuga ko bahebanye na bamwe mu miryango yabo kuko basabye indaro ahatandukanye, abandi nabo bakavuga ko batagishoboye gupanga amazu kuko amikoro ari make. Amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi tuyabandanye na UBM News kivuga ko Vatito Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yemeza ko amafaranga y'agaciro igihugu kitagira kugira ngo kigure ibitoro azoba mu bworozi bw'inkwavu. Yabivuze ku munsi wa mbere igenekezo rya 13 za kuno kwezi muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza. Akaba yasavye buri rugo korora inimi buri inkwavu zitanu gutyo ngo amafaranga yo kugura igitoro n'imiti azoca aboneka nkuko bibandanya byandikwa na IBM News. Burundi Eko nacho mu bijanye n'ubutunzi canditse ku bijanye n'ikirimwa cicayi casubiye inyuma cyane kandi cyawaracinjiriza igihugu amafaranga y'agaciro. Icyo gitegwa catanguye kwitabwaho kuva mu kimwe 1971 kibangamiwe n'ibintu byinshi harimo abakirimwa bahabwa udufaranga tw'intica ntikize bakadebukirwa ukubura umuyagankuba n'amabarabara inkukura ziturutse ku mazi y'imvura n'uruzuba n'ihindagurika ry'ibirere. Abepefo imbere yo gusozera nacyo canditse kiti ikibanza cyo ku Kayange muri komine Kabezi mu ntara ya Bujumbura cyokunzwe n'ingenzi iyo kiba gikoreye neza. Kiri hafi y'ikiyaga Tanganyika kwibarabara nimero 3 rihuza igisagara cya Bujumbura na komine Nyanzarake. Icyo kibanza kirimwo utwatsi twiza bita Akayange hamwe n'amazi y'amashuha. Ubwa mbere ingenzi zarahagendera ariko ubu kubera casivye na ukijayo. Aha rero niho tugarukirije amakuru yanditswe n'imenyesha makuru muri ino ndwi mwari kumwe na Eddie Claude Ninazwe naho buta kuri Radio Inzamba agateka kawo.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Ino nga duche du sozira no makuru nga washimi mwibu mwese mga duteze yomi ano makuru mkawamu ya shikizu na jewo jizofini jonsu mzima na huta.